ഇനി ന്യൂസ് വിത്ത് അമേരിക്ക. Ibiganiro bya Radio Juju d'America tubashikiriza imisi yose mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.8 bice bitatu no ku Juju d'America kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mushobora kandi nuko dushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com. Ubu ni wamanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Haheze imyaka itatu ihinguriro. Ihuriro mlantunga ry'ivyumviro mu Mouvement Orange rishize ku mugaragaro mu gitabo ivyumviro vyofatigwa ko mu butunzi ngo bifashe abifuza kugira politike mu Burundi kugira icyo bayagatari ugutukana no gushamirana. Kuva ico giye twaratumiye Francis Rohero ari imbere mu washikirije ico gikorwa turayaga mu biganiro bitatu byabaye mu mwaka w'2015, mwaka w'2016 n'umwaka w'2017 ubwa mbere ivy'ubutunzi yasa anze basangiye ubusa bitana ibisambo aho abifuza bose akazi bita ko baranira politike bakama bahindura imigambwe ngo barabe ico bokunguka. Ubwa kabiri ivy'uburongozi aho yasanze ubuntu n'imico vy'abaje imbere ari kirumara kuko atagishoboka iyo abajejwe ibikorwa badashobora kubikora kubera ube gito. Ubwa gatatu ivyinyifato zikunda kwaduka mu migwi itandukanye iyo hari ibibazo bihari kwako mu buzima bw'igihugu aho hashigikirwa abantu n'ivyo bapfana kusumba kwiyumvira ibibazo bigoranye. Mu gihe tugezemwo ico gikorwa cyo gufasha abakiri bato kutamera nk'abandi cyo bakigeze he, amatora zo kwamafatira ku by'abantu baciyemwo ububabare ivyo bari ubwoko intara madini cyangwa ivyo fatira ku shobozi bwo gutunganya ivy'igihugu ibyago vyo gutunza akazi imita amadeni uburaro ubudandaji uburimyi ubworozi n'ivyi mibano indero amagara gutegekanya kazoza abamugaye ivyo tegezwa gufata ikihe kibanza. Ni mu kiganiro muri sanga aho twatumiye rero Francis Rohero avugira mu ihuriro ry'ivyumviro mu Mouvement Orange ihuriro ry'ivyumviro ryifuza guha umurundi impamvu yo gutora ravye ivyo akeneye mu butunzi n'imibereho tuyagire aho bigeze. Tutarambiranye, turakuramukije, umwaka mwiza Francis Rohero.
Mwaramutse neza.
Watubwira aho
nagomba bwa mbere nipfuriza umwaka mwiza barundi bariko baratwumviriza. Ndabifuriza umwaka mwiza wo gutekana, wo kugira ituze mu mitima. Abarundi bareke kwama bashamiranye, bareke kwama bibaza ko ishavu bafise ku mitima ryo ryoza n'inyishu y'ibikorwa n'igihugu ciza bipfuza, ahubwo bumvirizanye. Hagire abagira ubwenge, abaje imbere y'abandi, bahanurane hama ubwoba bugabanutse, abantu basubize umutima mu nda, bashobore kubana mu itekano itekano. Mbere yuko dusubira kuja mu bindi bihe by'amatora, abantu ntibasubire kumva umengo kwicana, kwinubana nizo vyobakiza, ahubwo bahana imitima, bahana amaboko, bagwane mu nda y'amahoro. Mwaka mwiza.
Igikorwa c'ihuriro ry'ivyumviro ryanyu Mouvement Orange coba kigeze ufatiye ku vyo twaganiye.
Si Fidele nkaho twari tugijije twavuga cyane ibintu by'ubutunzi muri iminsi turimo biraboneka ko Abanyafurika benshi umengo bagomba gutimiragwe cyane ku bihugu bimwe bimwe bagiriza ko byabacuye bufuni na buhoro. Iyo rero dusubiye muri kahise ukaraba ibihugu byose by'abanyaburaya ntibyagiye kugira ibyo bita colonization. Bimwe bimwe nibyo byarakuye amahigwe atari make mu byo byakuye mu bihugu bagiye gucura ufuni na buhoro nk'uko babivuga, ariko hari ibihugu byinshi bindi byinshi kandi ari byo bifite amahigwe kuruta ibindi. Nk'akarorero tuvuga uravye mu bihugu bya Buraya, igihugu cya Amerika nticagiye gukoloniza ibindi, ibihugu bya Suwede, ibihugu bya Norvege, bya Finland, bya Iceland, bya Swiss, Denmark, ibihugu byifashe neza mu butunzi kandi bitagiye gukoloniza, taco byagiye kwiba. Bigaragaza neza ko aho bigeze byahagejejwe n'icyo twe kwita leadership. Hariho nk'ibihugu navyo usanga byaragiye gukoloniza gose, ibyo ni nka bya Portugal, bya Espagne, uno munsi usanga ari ibihugu Buraya usanga bikenye kuruta ibindi. Ni ukuvuga ko ntitwoheza rero ngo dutimiragwe kubandi. Ugiye kurabana nk'ibihugu byabaye kolonize nk'ibyo muri Afurika byinshi mbere, ukaraba nk'ibihugu by'Ubushinwa uno munsi bigeze imbere cyane, ibihugu bya Korea du Sud by'Ubuhinde bigeze kure kandi byarabaye kolonize. Kuba tugeze ahantu tubaza tuti abantu ntibatimiragwe ku byerekeye iby'ubutunzi barimo, batimiragwe ku bandi, ahubwo nibiyumvire nivo ya leadership ibashobora kubashoboza ivyo bafise. Aho bageze ubutunzi bafise biyumvire ingene babukoresha, ingene barondere ubwenge bwose bafise kugira ngo babushire mu kibanza bwotegerezwa kujamwo, hanyuma bigirire akamara abantu babo. Haheze imyaka 50 ibihugu byari bikenye no munsi murabona aho bigeze kubera nivo ya leadership bakoresheje n'ibyo bari bafise.
Nibihe biranga nibihe biranga amahigwe y'abanyagihugu mu butunzi bw'igihugu uri kuravuga mu ntararye politique n'ubutunzi n'ibintu bijana.
Ego cyane mu gitabo twanditse tuvuga ko amahigwe turayatandukanya n'ubutunzi. Hariho abantu benshi n'ibyo usanga batunze mugabo badafise amahigwe, n'abantu bafise amahigwe kandi atari ko kwibaza ko ariko batunze. Ivyo ushobora kubigereranya n'iyo turiko turabivuga ibihugu bitse amahigwe cyane n'ivyo nariko ndavuga bya Suwede, bya Norvege. Mu gihe ibihugu bitunze nka bya nk'ubyo Ubufaransa n'Ubwongereza atari byo bifise amahigwe gusumba ibyo bindi. Natwe iyo turiko turavuga aho tugejeje no munsi mu kwimvira iby'igihugu cyacu, ni kuraba amahigwe y'Abarundi ni iki. Si ukuvuga si ububasha bw'amahera igihugu cyari gifise, ahubwo ni ububasha bwo guha abantu ibyo bari bipfuza. Ni nko kuvugwa ufite amagara meza, ni nko kugira kushobora kuronswa akazi bitagoranye abantu bakaronka akazi, ni kugira aho baba uburaro bwiza. Ni mu bintu byinshi biraba ingene bashobora kuronka ibyo bifuza byose byoroheje, ni nkuko ko kuronka amazi, umuyaga nkuba n'ibindi. Ibyo rero dusanga ari byo byerekana abantu bafisha amahigwe usumbya abandi.
Umuntu yitegereje ufatiye kuri urwo rugero nivyo ibihugu biteye imbere ni usanga abantu bafise ibyo uri kuravuga byankenerwa ku banyagihugu, ariko uravye nk'ibihugu nko muri Afrika ni kibazo gikomeye. Abana ntibaja mu mashuri bihagije, nabize ntibaronka akazi, mu bitaro nta miti, ugasanga amafaranga ku giti cy'umuntu aronka ku mwaka ari hasi cyane. Niki yacokorwa ku bwanyu kugira urwo rugero ruduge abanyagihugu baronka amahirwe?
Ego cyane, uza gusanga rero bimwe twariko turavuga mu buryo bw'amahera ibihugu bya Afrika biri imbere mu isi, mu bihugu bifite amahera menshi, mu bihugu bifite icyo twakwita potentialite yo gutunga, bifite potentiel ikomeye cyane kurusha ibihugu bya Buraya. Mugabe ikiguma kibura ni kimwe kigeze kuvuga ni leadership. Mbega mu myaka 50-60 tumaze ibihugu bya mbere bitanguye kwikukira, nivo urugero rwa leadership bw'uburongozi bwiza buhagaze hehe muri Afrika? Icyo rero nicyo cyagumye kiri intambamyi, aho usanga turatunze nk'igihugu cy'u Burundi uravyeje gifise byinshi mu byo coba gifise potentiellement, kiratunze gusa igihugu cy'u Bubiligi. Ni kuki none igihugu cy'u Bubiligi umengo kiri imbere yacu? Uraba nk'igihugu cya Congo byo n'akamara amazi. Igihugu gitunze cyane ku isi yose, ni cya mbere cyangwa cya kabiri uravyeje gifise. Mugabo raba amakuba barimwo.
Uri kuvuga amatungo kama.
Amatungo kama bafise, uraba ibihugu byinshi byo muri Afrika bifise peteroli, bifise gaz, bifise n'ubutare bwinshi buriko buraboneka ubunye, ariko buzoza kuba ikizobabaza aho abantu bazoza kubigwanira gusumba kubironkamwe amahigo. Ibihugu byinshi byatanguye kuronka peteroli muri Afrika nka Angola, murazi ingwano yabayeyo, muri bukingwano yabaye mu bihugu bya Nigeria, ahantu hose bantu bafise peteroli, bafise za diama muri Liberia, muri Sierra Leone, murabona ibyabayeyo. Amatungo ya Afrika umengaza kutubera nk'umuvumo aho kubona leadership twoteza imbere kugira ngo ibisangize abantu. ukamengo umwe mu bategetsi atunze afise ibitagenda iburaya amazu akamengo nizo barabira ko kwico gihugu cyo giteye imbere nta namba babirabira kugushobora kuvugwa kwabo bantu ingene bicara aho bigira muri za kaminuza mu mashuri aho bicara aho umwana umusanga afise igitabo ciwe yiga akamenya ibyo yipfuza byose mugabi wacu gasanga muri Afrika mu Burundi turi nyuma kubera ayo matungo ntitumenye ico cyakoresha aho gumengo cyakoresha mu kuja kunyiga abandi mu kuja gukekeza abandi gusumba
to kubganyu rero byose bigaruka ku buyobozi bwiza kugira ivyo byose bitume ibihugu bitera imbere muri Afrika
ego cyane biva ku buyobozi bwiza ni harimo na patra kwa karorero urabye ibihugu bya Korea byari bikenye cyane umengo biri mu kaga muri mibutse ngene cyabaye koreje ne gihugu cy'u Japan ngene cyamerewe nabi gushika mu myaka y'1950 raba aho kigeze uno munsi gihari ubwo mu bihugu biri 10 bishobora kuba biteye imbere muri mwisi ikibuze rero samatungo amatungo menshi ibihugu bya Afrika birayasonje ibihugu byo muri Asia y'ubumanuko mugabo no mutima w'abantu baje imbere wo gushobora kumva ibyo bamarira abandi guharura uti mbega ko barundi ubutuye miliyoni 12 tuzobahaza gutakanya muneza mu myaka 5 mu myaka 10 iri imbere mu myaka 20 bazoba basagute ibisagara byacu bizobemeze gute mirima yacu izobisagute ni iki kibazo nyamukuru aho abantu bakwiye kwisubira ko yibaza aho usanga bamara imyaka bariko baraharanira ico barondera mugabo bagera ku butegetsi mu ndwi cyose kuva twikukira abantu bagasimbira ku kuryana kibazo iyo bavuye ukahayobego n'ibyo niko rero n'uburongozi bwiza n'umutima bareranwa ukuva bari abana bari bameze gute bari bifashe gute kuva bakura baganiriwe iki n'abakuru babo ababyeyi babo basekuru bababwiye iki uwo mutima w'uburyarya uri kuraza muri Afrika no mu Burundi wacu uva he kuki wamaho igihe cyose nico ico kidashoboye kuvaho uwo mutima w'uburyarya wo gusimbira hamwe mu mitima y'abantu udashoboye kuba ico no kwita maîtrise ngo tufate tumenye icuva ko bamwe na bamwe bamenya ati ejo uzoje imbere afite umutima usaku bizogorana kugira ngo ibihugu byacu bishobore gutera imbere nico rero twe bidushingira ko kugira ngo umutima w'uburongozi bwiza ntube icivugo ahubwo ubu buzima bw'abantu
reka tuje ku mirongo ya telefone
muhiri wabo gushika aho batemberera
tuje ku mirongo ya telefone Danny Junior uratwumva alo ntawe dufise ku murongo wa telefone Innocent Nduwimana uratwumva
yego ndavuga
uhamagaye birihe
ega abukanyoshe mu gisagara cha Bujumbura
ufise ikibazo canke icyumviro terera
ni kibazo n'icyumviro
yego
mena mukurikiranye kiganiro kigitangura yavuze yuko ngo mu mapfuriro nta meeting hari ngo myinshi ngo kandi ngo abigisha ngo nibake ngo kandi ngo hariho ngo nabahije ngo batagira akazi none ho hosabwa iki kugira iyo miti iboneke canke ubabuze akazi kugira bakarobe none ubona ho kugwa iki kandi yavuze ngo n'ubutunzi tutere imbere ngo tutera dusubira inyuma none kugira igihugu cacu gitere imbere nk'abanyamahanga none ho kugwa iki ubona hari ikihe kintu yokora kugira natwe dutere imbere abanyeshuri bahetse mu mwaka baronka akazi cyane imiti iboneka mu mavuriro ubutaho ko kuri iki gihe natwe twishimye mu mwaka abandi
reka bishure mu mwishure Francis
arakoze Innocent twebwe igihe twandika igitabo turiko turerekana ingene programme yomera y'igihugu turavuga ido ni ido mu bintu bitandukanye ije bita ama secteur icokogwa rero mfatiye nkahavuze ngo imiti cyanke ngo abigisha ayo na ama secteur no kwita ni bice ni bisata nkora mutima mu gihugu ushobora guteza imbere igihugu abantu bagwaye abantu batagira icyo bafungura ushobora guteza imbere igihugu abantu badashobora kuja mu imbere ngo bige rero mba nibaza nti aho nahereye ni hajya uburongozi dufitse mu bihugu byacu bya Afrika nk'eske no mu Burundi buha ikibanza kingana iki ibyo bisata mu mahera y'igihugu babiha ikibanza kingana gute ayo mahera babishiramo aragera aho umwigisha canke umugwayi abibona akenshi usanga uno munsi umugwayi yimenya mu bitaro akimenya atarondeye umuti abaforoma bararengana bakanuma nibyo rero nagira nti ni itunganywa ryiza ry'ibyo bintu biva ku rupatane rw'ibintu bitari bike byotuma icyo gisata gishobora kumera neza usubiye inyuma mu myaka ishanka 20 nibaze ndega umuntu yinjiye mu bitaro Prince Regent yafatwa gute Burundi ubunye ni ubwo babukenye cyane gusumba ico gihe hari haba habuze iki kugira ngo umugwayi ashike bamwitwararike bica bifatana n'ibintu byinshi wa muntu ari karabikora umuforoma kugira ko adahembwa neza yirukangana aja korondera iyo yisumamwe n'ibindi ni ibintu rero bifatanganye bitari bike byotuma umugwayi afatwa neza byotuma umwigisha afatwa neza bitari bike bidafatiye ubwo nyene ku mahera mugabo kugene imigambi itegurwa ngo abo bantu bashikirwe n'iryo terambere babipfuze
murakoze dufise kandi Danny Junior yagarutse ku murongo wa telefone watwumva
yego ndabumva
Watubwira amazina yawe yukuri nimba atari kibazo ku mutekano wawe naho uhamagayuri
bo nitwa Daniel Manirakiza nkaba mpamagaye ndi mu ntara ya Gitega
ufise akabazo cha intererano
intererano hakunda kunda gukurikirana Francis Kumbure tugakunda kuza tureshanja ku bibazo bimwe mu bisanzwe igihugu cy'u Burundi tugiye kuraba ku matohoza yakozwe na ISTEBU cyakigo kigeje kwegeranya ibiharuro ngaha mu gihugu kuri uno mwaka wa 2017 abarundi bari bakwiye gufatira Kumbure ku biharuro bitari bike Kumbure abantu birigo baratohoza bakabona ari igihugu cyacu cy'u Burundi ugwaruka hafi bice 50% na 5% bahanzwe n'ubushomeri nta kazi babona bakashobora kuboneka kandi aho rero tubavye urugero rw'abiga burya ruracari ruke kuko usanga aya matohoza yatoye ibice 36% n'ibice 2% yuko ari abantu batigeze baca ku ishuri hamwe ibice 39% n'ibice 2% aribo barangije umwaka wa 6 hamwe ibice 24% n'ibice 5% aribo baba barize za secondaire na kaminuza mugabo murabo ugacubona rero ibi bice ari binini cyane by'abo bantu babura akazi gucyo rero rwaruka rugaca rukora guhita kumbure n'ububwe gito butagurimwo kubera batabone byo haza hanyuma ugiye kuraba ngaha kubijyanye n'ubushomeri usanga ugwaruka moyenne imya umuntu ashomereye amoyenne ari imyaka 5 kumbure n'amezi 2 ugasanga imyaka 5 n'amezi 2 nta kazi umuntu afise rero nkavuga nti buryo ubutunzi bw'igihugu bwari buhari murabona turafite Tanganyika turafise isukari turafise ibiki n'ibiki kandi aya mazi yacu kumbe turafite amazi mu Burundi dushobora gushora hanze mu bihugu ugasanga nkubaho kuyumvira imigambi y'uko aya mazi buyashora hanze nka Kinju abasansimira ashitse ngaho muri Tanzania Kinju y'amazi ngaho 2005 barashaka kugura 5000 ugacura aba rero alo
mutere munyarusa
yego nagira rero nirakamo kumbura indongozi zacu urabona hari haba hariho abantu bafite imitahe hamwe iyo mitahe ugasanga bagiye kudandaza isukari bagiye ibi twa duke kubihebera abantu bato batugira biteza imbere hamubona bo batunze bafite uburyo bagashira imitahe hamwe bagashira hama industry amahinguriro yotuma ubuzi buboneka hama utu tuno duke aho usanga umushinga mata kari mu isukari kadandaza isukari kadandaza utuntu duto abatuhebera bene gihugu banabo baduge hama abantu bafite imitahe minini bashireho amashira hamwe bagashyiraho nka sosumo nka minoteri n'ibindi kugira ngo abantu baronke ubuzi nuko aho nyi mu gihe abantu biwacu bo byumvira twoba tuteye imbere kuko ubutunzi turabufise
n'abaza
guhindura mu mutwe
murakoze mwo havuga iki Francis ngaho kuri ico cyumviro muri make
nti havuze nanje ndamushigikiye kireka kuri kimwe gusa avuze ibintu byiza Junior cyo nagira ndamubwire ibihugu byose byateye imbere byagize ama industry ntibyahereye ku ma industry itunga rya mbere ibihugu byose byatunze bikaje imbere byahereye ku burimyi n'ubworozi igikurikira ni nk'ivyo bya bamukerarugendo byaravuze kwitanganyika n'ibindi nibaza rero ko igihugu cyacu mu gihe cyo koresha uburyo gifise kuva mu mwaka wa 2009 igihugu cy'u Burundi kigenera amahera yababa 10% uburimyi mugabo twese turabibona yuko uburimyi bwacu ayo mahera atabushikira bivuga rero yuko igihe uburimyi bwacu bwokoreshwa neza kuva mu misozi yose dufise henshi dufise murabizi twa dufise ndimwa nziza uno munsi iri kiratituka kuko atakiriko kirayikoregwako atabafundi ibindi mu bakayitwararika atakintu na kimwe cy'uburyo bw'amahera kija muri ibyo bisata aho umengo umwimbu ubonetse yari mwiza tubona uko waje tutazi wavuye tukesha gusa kwa kabura kaguye cyangwa umurimi yagiye kubyitaho ahanyiri rero uburyo abarundi bakoresha uko yarabivuze amahera nakoresha ucashobora abantu umwimbo uboneke abantu babanze bafungure ibyo amahingurira abantu babijamwe mu nyuma amahera ari karakoreshwa mu bindi nayo ubundi tugaruka hahandi amahinguriro ntashobora guhakazi abantu benshi mu gihugu uburimyi bufasha ikibanza cya mbere n'ubworozi niho abantu benshi baronka akazi kuko bariko barabikora bose babirimizi bamwe yavuga bati batashitse mu mashusho cyangwa basitse mu mwaka wa gatandatu kugira babikore bakenera gutunganyirizwa n'abandi bize amashuri nibo bace babakorera ibyo byose abantu rero uca usanga bagiye mu bikorwa naho rero nagira nti ndamushimiye ahubwo ndaramushyigikiye no kuri ako kama bateye ngira ngo hari habashobora kukumva mu gihe batokumva naho ntagume yibaza gusanga afite ubwa akama tera abandi niyumva ko akama ahubwo yitera wenye nagira ati ejo nanje ibintu bikora ntibaze ko ari muto nibaza ko akuze ubwo bwenge afise aho gabukoresha agira ati jewe nta myaka 2 3 isigaye ibinyanje ntashoboye kwikora
akuma
yibaza ko abandi bazobikora
urakoze dufise kandi Leo Cargo niyo uratwumva
ndabumva cyane ku ijwi ry'Amerika ndaramukije n'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika murakomeye ngaho ku muri studio za ijwi ry'Amerika
turaho watubwira amazina y'ukuri nawe uhamagaye uri
yego je amazina yanje y'ukuri nayo nyene ni Leo Cargo niyo ndabahamagaye ndi muri province ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi muri commune ya Kayogoro
ufise ikibazo canke icyumviro
Ego nangure shimire uwo mutumire nongera shimira namwe bwe mwashizeho kino kiganiro cyane cyane nagomba mpere ku cyumviro ukuri turiko turaraba uko ugwaruka tubayeho mu Burundi na cyane cyane cyangwa umunyagihugu muri rusange ngaha mu Burundi n'ukuri nagatera kigongo cyane ni nagahinda nkuko haya bivuga uwo mutumire n'ukuri ngaha muri Afrika cyane cyane ngaha ku by'umwihariko mu Burundi turafise ingorane zerekeye ubushomeri bivana n'iki n'uburongozi uburongozi ni kubera iki twe tuguma tubishyira ku burongozi ni kubera badashyiraho icyo nokwita politike nziza yo kugira ngo umunyagihugu wese ashobore kubaho neza natwebwe ugwaruka tubiraba ni twe tuba tugize mbere ibice binini ngaha muri mu Burundi mugabo turazi uko dufatwa n'ikibanza duhabwa usanga ari ibintu umuntu atishimye na cyane cyenda natangaje niyo numvise nyakubahwa president ahaye avuga nk'ijambo uzabumva bamubwiye ikibazo cy'ugwaruka ngo nibakura amaboko mu muzi tukiyumvira none ngaha batatse kutubwira iki dukura amaboko mu muzi dukore gute kuko nk'ubu urashobora kudandaza nk'uko rero jige naheza kugondere nagiye kudandaza mugabo sinarengeje ukwezi kumwe kubera iki obere n'agataye nari mfite ko sikacakarahomba tugende kurima none turabye ibirometero kwadirato by'u Burundi tubona yuko twese twohera kurima byose bishoboka tukabona yuko ahubwo dutera kamo leta reka niwe wese ashobora kugira icyo afashije kugira ngo ashobore kugwiza akazi hanyuma kandi akazi kariho kandi buriho mugahabuze politike nziza kandi tukagira n'ingorane yindi abantu benshi basitse ku butegetsi agomba gutunga wenyine akagomba kuryoherwa no kubona ubundi nawe ari uko yuza kumusega ibyo bikatubabaza cyane akabazo ka nyuma nashaka mbaze cyane cyane umutumire wahaye araba uko mu Burundi byifashe eske twogira icyizere yuko ibintu bizotera bigahinduka mu myaka ingahe cyane mwiki n'igiki yo hanura nka twe kugwarfa twoshobora gukora murakoze ngaho ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane mu mwishure Francis
ego Leo Cargo avuze ibintu byiza muganagira mfatire ku byo bikeya mfashe avuze ati ikibanza duhabwa umva ibyo yavuze byose abafishe ibyanegura abafishe ibyo afishe ku mutima kandi urumva ariko arabivuga bitomoye neza cyane kuko yuko arazi byo kogwa ikibazo rero mba mpise ni avuze ngo ikibanza duhabwa kucyashaka ko bamuha ikibanza sinamubajije imyaka yarafishe aho usanga afishe nk'imyaka 30 arafise ububasha uno munsi bwo kugira ati nanje no shobora iki nimwe mpora mpira abantu rwa gasori gihe bibura yaje ngaha kugira iki gihugu cikukire nta wamutumye ko nta wamwandikiye ikete ndada yavuye mu Rwanda tashi mu Burundi ngo aje kugira ibintu bihinduke nta wamwandikiye amubwira ngo ingo tubikore nibaza ko Leo Cargo niyo niyumve na uruharagwi uno munsi agira ati mbegaje uno munsi nokora iki yaravuze ati ngo mbega ngo twoja kurima twese ikibazo ni icyo ikibazo si ko twoja kurima twese abize n'abatize bikeneye gushyirwamo uburyo mu bisanzwe niho mwe twamatubeshana ngo abarundi ngo abarimyi ngo ni 90% sivyo abarimyi b'ukuri naho bari 10% bogaburira iki gihugu muri ibyo bihugu biteye imbere abakora umwuga w'uburimyi isanga ari 5% mbuga bakagaburira ibihugu byabo bakanaronka n'ibyo bashora hanze ikibazo rero si uko bose borima ahubwo no kwibwira ati hateguwe iko kugira ngo ibyo bintu bishobore gukora rero agiza ngo icizere kiriho gose Uwunye ni wazwa yuko alikarumbirizi icho kigani yari gushobora kuba ari mu bindi mugaba gira ati ndacumbirize kuko hari icyo nza kuhakura ibyo tuza kuganira munsi kuba nawe atelefoni tukamenyana nibaze kwicara icyo cyizera abarundi cyizere bafise nuko ibyo tuyaga ubu bitoba ejo amasigara cyicara ngo bibe gusa ibiganiro byo kuryohera abantu mu matwi nego no munsi kuganira na Leo Carbon iyo biza kudufashika icyo kogwa rero nico niko nagira nti abantu nibunga umutima wo gukundana wo kumenyana kuva ku mitumbi wabo nibagume bapakira ibintu hejuru bibaza ko bajye babikora ari abantu baje bakoroka bava mu ijuru ekada ahubwo niba nimufatana amaboko babiri babiri byo muyaga nyine byiteka mubigira umugambi wanyu ejo hijya yejo bize bitume mugira muti twokora iki kuva ku mutumba ku ikomine ku ntara mu rwego rw'igihugu ntacu ushobora gukora utafisa abo muzi nanye mutazi ibyo muri kumurategura ngo mubikorane
ariko
umutima mundahubwo amenyane nabo bari kumwe
hari kintu yakishijemo yavuze ko yigeze kuja kugira umurimo w'ubudandaji hanyuma barahomberamwo kubera amatagisi ndibaza ico kibazo umuntu acotoregwa inyishu gute kuri abo bakiri bato bashaka kwirondera imirimo yo kwiteza imbere
mu bisanzwe amaleta yose atunzweho n'amakori atangwa n'abanyagihugu narigeze kubisigura iyo leta zigira imigambi irengeye cyane ibikorwa abantu bakora zibasaba amakori y'umurengera ayo makori nayo mbari ko barayatanga birabakomeretsa bikabavuna umutima bikabatuma bahera imigambi barimo ibyo bije muri kigeye yavuga amaleta kenshi ntakunda kwiyumvira ibyo abantu bakora kuko amakori dutanga ava mu byo twakoze iyo rero umuntu ari mu butegetsi aguma arongera amakori atacho yafashije abanyagihugu ngo bakore kugira amakori bayaronke tuje hahandi ni bwa bukene tuguma twiyongeramo nari kumubwira nti nkugiri ntate ngo aje mwishava ahubwo arasubira abandanye ni benshi mu Burundi bagiye kudandaza bagenda bahomba ico kenegwejo nuko haba politike nziza nkuko yabivuze zituma bategekanye bati mbega abanyagihugu twabasaba guta amahera make amacu yakoreshe mu bintu byunguka n'ingoga gushika ubu twese twazi ko ibintu byunguka n'ingoga n'ibintu by'ibifungurwa n'ibintu byo mu burimi usanga rero kenshi amahera menshi aronka avuye mu makori ajanwa mu bintu bitunguka cyane kenshi usanga ari nk'ingendo z'abantu batari bake usanga ari iminsi mikuru ikogwa cyane n'amareta atandukanye aho usanga amahera akoreshwa ataza kugaruka ngo aze kongera umwimbi w'abanyagihugu ibyo rero niko byama bikunda kumera nahi wacu niko byagiye biraba aho iminsi mikuru aho ingenda aho ibintu byose byonza amahera y'amakori ugasanga bijanye mu bintu bitagwiza umwimbo ikibazo kigaruka hahandi abarundi nibamenyere kuyaga bamenyere kumva ibyo ariko ararondera batagiye mu shababu bagiye ati mbega ejo twokuza guta umutima waboshobora ejo kurangura ibyo bikorwa neza kandi twabigiye inama
urakoze dufise ku murongo wa telefone kandi Patrice Uwimana uratwumva
ariko ndabumva
Musa kabazo hamagaye muri he akabazo cha intererano
Ejo namagaye ndi Bujumbura mbanje kuramutsa kongere ndiye
Arabumva
Ejo ndabugira chance yo kujya hamwe twakanira kandi sese bibaze nene se Burundi kuri cyo cyaje cyurimi usanga n'amafaranga yitwa ngo arimo ugiye kureba abavikore usanga ari muri izo nyine ariko aravuga by'ingendo by'ibiki ugasanga igihugu kabisa ntaki umva amakori menshi dutanga akajya mu bintu bitazanye inyungu umuntu arazi ke ahantu mba n'ahantu shobora kubona abategetsi benshi barenganye urazi ibintu kabagiramo urimbye ati mbega Uburundi ngiye gucanye magikenye cyane sivyo baratubeshe ugasanga umutegetsi agira mu mudi wa miliyoni ijana ivyo bintu hama umwaka uheze bakaja kuri ibintu bashimira imana umwaka waheze ivyo bintu bihora sinavuga ngo bihesha ahubwo ndumva bimaramaje kubera je nakunda Uburundi mugabo banumva umwe ngo biramaramaje
Murakoze.
Mugabo ugiye ikibazo nashaka kumubaza turabe imbere cyane turabe uko abarundi tumeze akabazo uratena bava kumubaza
mubaze munyarutse
abona iki hariho tuyoga ubu murundi harawe cyane bavuga ngo caratuvunye abibona nk'iki bishobora kufasha Uburundi cyangwa bashaka kubusubiza inyuma murakoze
Murakoze mumwishure Francis.
Burambe nagomba kugaruka aho onye avuze ibitari bike mu bimubabaza agacavuga ati aha kwa kugira ishavu.
nagomba kumusaba Patrice subiza hasi ishavu. Ishavu ni ryo ryagiye rikora kuva twikuki abantu baza bafise ishavu ukibaza ngo ngo ishavu niyo yoba ico tuma ibintu bihinduka ntibikunda ishavu ntirituma ibintu bihinduka ahubwo rituma haba ingere kuyindi ubube gito bukiyongera gusumba ntidusubire gukoresha ishavu ntidusubire gukoresha ingere kuyindi ahubwo nasubiza umutima munda ahubwo yibaza ati mbega niko kibajya batabishoboye n'ibiri yago byagiye birabura kenshi abarundi bavuze ngo bagiye mu biyago bagenda kugabura ibibanza iyo ababaje kuganira ibiyago bijanye n'ubutunzi bijanye n'ibidukikije bijanye n'ibyo bakorera abantu bo kumva icyo bibamarira aho rero nagira nti ishabu ntishobora kubinyishu ahubwo nasubize n'ukuri umutima mu ndagira ati mbega nokora iki araho ngaruka ku kabazo yarabajije ibivugwa ibyo bita ibyivugo kuba igihugu cyikuki abantu bose bama ku butegetsi bama bafise ibyivugo mbere rimwe bimwe binababaje iyo bavuye ku butegetsi ubibabajije baraburi iyo banyikira bamwe bamwe murabizi sinashaka rero je kubigaruka ko kuko ntibishobora gufata umwanya w'iciyimbiro canje n'umwe ahubwo ndiko ndibaza nti ejo twogaburira gute abarundi ejo abandi bo twagwa gute neza n'ivyo je bindaje ishinga gusumba ibindi bishobora kunsamaza
murakoze Vital uri ku murongo wa telefone uratwumva
Ego ndabumva.
Watubwira irindi zina naho hamagari?
Ntwabaranye nka Vitare nka bandi mu Kayanza.
Mufise ikibazo cyangwa icyumvira muterera?
Nayo ifite icyumviro n'ikibazo.
Eh.
Ye ndabye kuri politiki yo y'u Burundi yabafata bakagira bakaha politiki nziza uburimi. Uko uburimi nibwo bugize abantu ndabye nkino mu Kayanza twebwe dutunzwe n'uburimi ibintu byose birahaba mugo iyo tuba twaronka abantu nyine baza bakatwereka ati ni murimo uko ni muteragire uko ni mugirene tuba tubona yuko igihugu cya hotel imbere kandi cyo turabye abarundi twebwe ntidukunda igihugu cyacu iyo tuba twakunda igihugu cyacu nituwa twiruka mu bintu bya politiki bitazoduha n'inyungu namba uwari wese ashaka kujya muri politiki ashaka kujya muri politiki ukamenga politiki nizoteza imbere igihugu yo bakibagira bijya bintu byo hasi bijya nyine byofasha abantu ikindi nacyo nagomba kubaza bamutumire noneho ku bwabo bo bafashe iki kugira natwe ugaruka aho turi tubone yuko kandi intererano yabo yagize cifashe
reka bishure mu mwishure
nagomba kubanza gufasha Vitali ahavuga ngo abantu bareke kwita mu bya politiki mu bisanzwe nawe ibyahijije kuvuga ni politiki e politike si barya gusa ahubwo n'uguhindukiza barya baje gutukana baje baje kubwirana ububwe gito sibo bagira politike ahubwo ivyo onye bitaravuze n'ivyo politike kwiyumvira ingene nko mu Kayanza buri mibwokogwa mu Kayanza no munsi hari abantu benshi cyane bashika ku majana 100 ku kilometero kwadrata nukuvuga ko naho yarakwiye kumva yuko politike by'ukuri byari ibyo yabakwiye guca yibaza mbega abantu bashaka kumutwara ejo biyumvira iki mu Kayanza bazohagira gute abantu bazobashira hehe bazobubakira hehe bazorima hehe isi yabo ikeneye amase azova hehe nibyo yategereza kugira ati je umuntu ejo nshobora guha icyizere nuko yabyiyumviriye akabinganirira ni naho rero agira ati politike ntizozanye inyungu yaba ahubwo politike y'ukuri niyo ikwiye kubazanira inyungu iyo politike y'ukuri itegerezwa kumubwira ingene azobaho icyo azokora icyo azokunguka ku munsi ku munsi nibe politike sa izaheze imyaka itanu canke indwi ejo ngo baje kumusaba ijwi politike nico kintu kimuha kubaho neza kuvugwa neza kuronka ico afungura kikamuha amahirwe yiwe ikigira kabiragiza ati ufashike nibyo twari twahereye ko Mouvement Orange ifasha abarundi kuba bariko barumva uno munsi ko ejo batazokwama babaho uko babayeho ejo ntibazoguma bumva yuko baterana imirago baja gutukana ahubwo abakiri bato nk'uko kuri uyo Vitali niyumva ati jewe bwa bundi sindi gito ndi muto mugabo sindi gito uno munsi ndashobora nanje kwiyunga hamwe n'abandi ejo nkamenya ingingo mfata ku mutumbi wacu ingingo nzofata ku ikomine no kuri province ndozifata gute namenye uharagwiwe hamaru yage nabandi by'abantu bamwe batazi tubishire hamwe tubiyage twumvirize neza ku butegetsi uburongozi buba harya hasi nitwe tubutanga none twarabyiteguri tuzobuha abandi cyangwa tuzogumaturira twagiriza abandi tubidogera
Mukunda wa Kristu na wenyine duteye akama ku telefone Mukunda uratwumva
Yego ndabumva
Haga magayuri he
Bujumbura
ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera
ubwa mbere n'icyumviro hama ikibazo
Yego
muri Afrika biradutangaza kenshi abitwa abanyepolitike Hello
Ndakumva ndakumva n'ubandanye ndakumva
ati muri Afrika biradutangaza kenshi abitwa abanyepolitike usanga rimwe na rimwe ja muri politike batazi ibyo yagiye gukora uko politike yo yabwiza kuba yiteza imbere umunyagihugu uko nimba ugiye kuba umunyepolitike urategura imigambi ugashirimika bwa ati ngokorera ibi abanyagihugu mugabo kenshi usanga ibyo bajamwo nukuza gucokora na kuvuga amajambo atagira ishingiro hanyuma kandi ugasanga n'ibyo babikora kora ni ku nyungu zabo gusa mugabo rero nagire mbazi ni mbega indongozi nyakuri yo kwitwa gute muri Afrika muri rusange no mu Burundi ku mwiko bw'umwihariko
reka bishure mu mwishure Francis
hanyuma
munyarutse
hanyuma yari bibereye ko hoba ico bita limitation des activités politiques zikabaho ku buryo bose umwe aho guyiwitangurira ariho niyo ndihereza hanyuma abanyepolitike bakabaho bakabona ko aribo bashoboye bose ahubwo babona ko bakwiye kwicara hamwe bwo kwicara akavugana maze bagashyira imigambi y'iterambere kuko usanga politiki bagira uno munsi yo kurondera ubutunzi bw'abantu bakeyo abandi benshi ugasanga inzara irikira abaniga bagwa babyuka kandi atashobora rero ntibakorera abantu
bakecara murakoze mu mwishure
yego yarabaje ati indongozi yo muri Afrika yo kwitwa gute je nagira nifashisha amajambo dufise mu kirundi kandi twese tuzi amajambo atatu ahubwo abanyapolitiki bukenshi bahazanira ko aho kwiyumvira icavuga irya mbere ni umugabo mu kirundi umugabo ubugabo ni iki mu kirundi bivana n'ububasha cyo kwita lokuhaje ugushobora ukubahuka ukurinda ukora ibyo bintu akenshi twebwe iwacu ni valeur ikomeye no kwita valeur ni valeur ikomeye mu gihugu cyacu mugabo tutumva ikivuga ikigira kabiri n'umushinga ntahe n'ibyo bintu bizana umuntu ababara abandi n'ibyo bizana umuntu akunda ubutungane n'ibyo bizana ko umuntu akunda ubugororotsi akumva ko adashobora kubangamira abandi ikigira gatatu nja kuja ko nicyo bita ubuntu ubuntu ubugeze mu rwego rudasanzwe nko kuba Kristo nicyo no kwita ubukristo bw'ukuri n'uwo muntu yumva ati jewe sinshobora kubaho nononye iby'abandi icyo rero ikibabaza nuko umuntu yibaza ko abironke yabaye hejuru yabaye mutegetsi uza wumva umuntu abantu bose bahora batwa bari bazi ko ari gito abaye diregitera abaye mustankera cyangwa akaba guverinera abaye mushikiranganje bacu bamura musa n'amaboko yose ngo arabaye nyakubahwa birababaje niko tumeze muri Afrika ntidukunda kuraba tuti mbega ujya muntu yabayeho gute kuva kare kuva ari umwana yari ameze gute arubaha arafise icyo atinya mu buzima bwiwe arafise arubaha abandi ntidukunda kukiza ko icyo kintu rero twebwe turacikije cyane icyo duhamaga nico twita leadership en general ubuntu bw'abantu dushira imbere bwo babumeze gute tubavuvudikira gusa kuko tubabonye kuko bagiye imbere kuko tubonye amabara bambaye imigambwe canke turibaza icyo bari ku mutima by'ukuri naho rero acagaruka ngo ni habe ngo limitation des activités politiques siko no bivuga mu bisanzwe ibihugu byose birafise amategeko no ngaha mu Burundi wacu ibihugu birafise igihugu cyacu kirafise amategeko washaka n'amategeko meza kandi atomoye mugabo igihe udafise wa muntu nariko ndavuga wa muridero w'igitangaza ayo mategeko ntazokwigera yabona ntazo muri mita azosahura ibya murundi azokonona ibya murundi azokwira iby'igihugu nta limitation izobaho igihe rero turamura abanyepolitike bikivunga badafise bwa buntu turiko turarondera nta gitangaje ko baza kuryanira mu gutegeka igihugu aho kumba ko bagisangizamwe abantu ngo babahe umunezero
urakoze Pascal uratwumva
ndabumva neza
watubwira indi zina nawe uhamagaye tumbeye
banyita Pascal Bigirimana nk'abandi mu mujyi wa Kigali
mufise ikibazo cyangwa icyumviro muterera
nge cyane nk'icyumviro ndabaza yuko nk'ubu ngubu urebye uko abaturage b'Abarundi babayeho ukariba nibyo president yiyamamaza yasezeranije Abarundi ubuse yarabibasezeranije ubarabibonye
murakoze
yakabiri
mubandanye
yakabiri nkabaza yuko abo abagabo bemeye ko itegeko shinga ry'u Burundi rihinduka
murakoze reka
murakoze
mu mwishuri ya Francis
ivyavuze ati si n'ubu gusanga bifata henshi bashaka no muri Afrika no mu Burundi wacu mbega ivy'abantu bemerera abanyagihugu barabibakorera iyo babatwaye ikibazo washaka ntigihera no ngaho no kubibemerera mbega burya benshi baricarana bakamenya ati naka yatwemereye iki nk'uko nobaza abantu bo muci bitoki ndababajije by'ukuri chanke bo mukayanza bemerewe iki burya barakizi burya iyo yatacu umuntu yakwemereye chanke iyo ico yakwemereye mutakiyaze ntukimubaza akenshi rero usanga muri Afrika mbere no mu Burundi ntidutora turazize umuntu yemeye tubikora kwisha buryo wahahora na karorero igihe abantu benshi bagenda gutora mu 2005 bari bafite isha b'imigambwe yahahora bati dushaka kwivaho gusumba kwiyumvira ica bazoza bazobakorera niko byabaye mu 1993 ahanini wasanga abantu babajije uti by'ukuri tubwire icyo bari babemereye murakizi ntacyo bababaje haba hari shaburi nini by'uwahahora ubwira uti nkeneye kwavaho byihuta akenshi rero ni ibyo tubandanije mu buzima bw'ishavu ntituzoshobora ibyo kumenya n'icyo umuntu yemeye n'uko ashobora kugikora ari naho abantu baduka bakabwira abantu ngo bazobaha ngo bamwe amata abantu bakababwira ibintu bidashoboka kandi ugasanga abantu mengo barabyemeye birababaje rero kenshi rero hakwiye kuba ikiyago kidasanzwe gikomeye hagati y'uwitoza n'utora kugira ngo amenye ati mbega je komba mukayanza mbega ko je mba mu Rumonge ibyavuze yobikora canke harimo fanatisme gusa ikigira kabiravuze ati mbega turemera ko ibwizwa shingiro rihinduka jewe nagomba kubivuga ko kandi ndabirambuye cyane byo baye byiza yaba ibihugu byacu byose byo muri Afrika bitwagwa n'abantu b'inyankamugayo abantu bigitangaza bumva ko badakora amategeko kubera abo nyene ugiye kuraba itegeko burya ababirigi bari bakoze mu 1960 rizogenga amatora n'igihugu cyacu burya umuntu ari somye neza arasanga ryarimo n'agatotsi n'akantu na kamwe bambe akantu keza kari gutuma iki gihugu cikukira none Rwagasore yabyifashemo gute yaciye aja kubambagwa ngo agwane canke ahubwo yaragira ati ibyo umwansagize naho je noba ntabishaka ndabikuramo byiza nipfuze nza kandi kuduga ngira nti mbega mu 1992 umugambwe twonye kuragira ibwirizwa shingiro rizogenga umukuru w'igihugu yagira haje mu nyuma burya ryari itegeko ryiza ryipfuza nyene yuko demokrasi yengekera muri iki gihugu ni kuki uwari karitoza ataci yagenda kubambagwa ngo agwane ngo atukane kubera ibyo bintu kandi nibutse abantu ko uwo muntu yaje kwitoza yaratwara umugambwe Claudebu yari muri komisiyo y'igihugu yari ijejwe gusugira ibwirizwa shingiro rishasha mugabo ntiyavuye mu ngo acatukana ikibazo rero ndiko ndazana ngaha nsanga amategeko yaba meza mu bihugu byacu bya Afrika dufise kenshi ntituyakurikiza nayo bagiye guhindura ntibazona yakurikiza abatari bake ntibazomenya n'ibyanditsemo ahubwo barondera bimwe ukumengo nibiza gutuma baryana babijyanirako ni naco gituma nka jewe umutima wanje sindawurungika cyane kuja kuraya ibyo shingiro ahubwo ndawurungika kuja kwiyumvira nti ubucuti mfitaniye n'umuntu w'umurundi umwe n'ubuwe sintego rero ubwoba n'amategeko sintego ubwoba n'amabwirizwa abantu bashiraho ahubwo ntego akanyamuneza no gucuki nunga no murundi wese ahari ngira nti ejo abantu kubera umutima mwiza ibyari ingorane ibyari ibi amananiza bashobora kubihindura mu byiza kandi bakiriwe baraduza amajwi mabi hejuru bakiriwe baratukana bakiriwe baravugana
urakoze
nibyo nibaza nti amategeko nabeho abantu nibayagira uko bayumva kenshi bayagira bayirabishako mugabo umutima mwiza wonyene ni uzoza guhindura ibintu abantu bakumva iyo batera baje
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho dufise umutumire wacu Francis Rohero avugira Mouvement Orange ihuriro ry'ivyumviro vyifuza guha Burundi impamvu y'ugutora aravye ivyakeneye mu butunzi n'imibereho tugaruke ku ushobora kurasigura uvuga ingene abanyagihugu kenshi bahendwa n'abanyepolitike bakamemerera ibintu bidashoboka bazi ko batazorangura niki he none kuvyerekeye iyo muvuma yanyu mukora kugira mutange inyigisho mu vya politike abanyagihugu bumve neza ivyerekeye politike nti babandanye bajuragizwa n'abanyepolitike
ego twebwe abantu nk'akaroro nka tuvuga nk'amvuga ku radio ngerageza kwibaza nti mbega umutima w'umwana w'umunyeshuri no musafi imyaka 15 azoja gutora mu 2020 ariko aranyumva ndamufasha gutegera nibiki mu buzima bwiwe nk'umunyeshuri no musiga muri fundamental nibiki nshobora kumuha canke umwana yavuye mu ishuri no musa ari kararima mu cankuzo ari kararima iriyoba ari munsi ari karadandaza canke itaba ahantu ari karaca uno munsi ndashaka kumuganyira ibintu bimutuma yumva yuko umutima ukabuka akagira ati uwo muntu turafitaniye ubucuti ejo no mwizera nico niko nibaza nti abantu mukubaganyirira tugerageza kwinjira mu buzima bwabo tutavuze menshi kandi atacu twono nibaza nti nugukabura umutima nguze umwe wese umuntu atwari kinga hajya kuri gardino aha mu gisagara cha Bujumbura canke Igitega umuntu wari we wese mu gikorwa ciwe ni gikino uvuga uno munsi co ntwara umwanyunga na gute kugira ngo ndamwumbishe ku mutima ikintu co mugirira akamaro nibyo rero dukora tugerageza guhamagarira abantu kuraba ubuzima bwabo bw'abarimyi bwabo bw'aborozi bwabo bw'abakozi ba leta ni giki twovuga ivyo rero bisanga mu gitabo twanditse aho mu bisata byose twavuze atawe twasigaje turaba tuti amahigwe yiwe yocahe nibyo rero mu byo twigisha no gukabura umutima w'abantu bundi byo bagirira akamaro kugira bagere ku mahigwe tubipfurije hanyuma bamenye n'imigabo bonyine bofata ingingo bo kwifatira kugira ntibabandanye bababara kandi bashobora gutora inyishu zoroshe twese turi hamwe.
Mu ijambo umukuru w'igihugu yashikirije cyo kurangiza umwaka mu byo yavuze yarahamagariye abarundi bari hanze gutahuka mu gihugu gufasha igihugu kutera imbere kuja mu nzira iterambere. Yamara uravye nk'abari hanze cyane cyane incabwenge si mu Burundi gusa mu bihugu byose bya Afrika ni kibazo gikomeye incabwenge zarahunze ako karere ku mpamvu zitandukanye zuko ivyo bihugu birimwo intambara bitagira izo no kwita opportunite bakaba barondeye kuja hanze kuja kurondera ubuzima hanze mugizo mpande zibiri ziterana amajambo amareta muri Afrika avuga ko izo ncabwenge zishaka gutahango zizana ubwo bwenge buteza imbere Afrika izo ncabwenge nazo zikavuga ko zitashobora kuza ahantu atamahora hari ata kintu kiriko kirakogwa na kimwe leta amareta yo muri Afrika atakintu hashiraho cuku tumizo ncabwenge ziza zikumva ko zitekaniwe mu buzima bwawo kugira zifashe mu iterambere aho muhavuga iki kuvyereke yo muvuma yanyu
ego cyane akenshi nibimwe nagaruka ko by'uburongozi bwiza amajambo abantu muri Afrika bavuga abategetsi harahusanga kenshi atandukanye n'ibikorwa bakora ibisigaye biza kuva mu mutima w'uwo muntu ari hanze wenyene niwe yubahuka nibyo bituma nsubira gufata uburorero mbega ndadaye igihe ata muri ubundi 83 hari amahoro hari hameze neza mugabo yarabyubahutse yarumva ati jewe ndapisa icyo ngamije ikintu rero gituma ni kumwe mwembaza mu kiganiro giheze muti mwebwe ni giki kibaha umwizero wanyu uhagaze uhagaze kuri determination uhagaze kukubaha uhagaze ku ngingo twihaye sinzi ingano kivuga determination iyo shaka umuntu agira nibaza rero ko umuntu ari buraya afise ubwoba bwo gutaha iwabo mu bihugu byinshi bitandukanye birimo umudugara wo muri Afrika eka no mu Burundi niwe biva ko ishaka afise nayo ubundi arindiriye kwejo bazo muha byose bitunganye mu gihugu ciwe nibaza ko bitoroshe biranagoye ari nacyo gituma bamwe baza ruko bacuditse n'ubutegetsi bwahinduka bagaca biruka akenshi rero bivaho nishaka bamwe bose bagira nibyo noza kwiyumvira ku bantu b'ibitangaza twabonye muri Afrika nka Mandela ba Sankara abantu batandukanye muri Afrika mbega bari bafisha ka imeze gute ubwo mu bihugu byabo ntihari ibibabuza kuhaba kuhaguma ni kuki bo babyubahutse sinofata rero ngo mbwire ngo abanyafrika bose bari buraya abarundi bose bari hanze ngo mu ijambo umuntu yavuze ngo ricari batuma bipfuye oya bamwe bose barafise ibyo bipfuza ku mutima nibaza ko bivana n'ingene bameze hanyuma ushobora kubatumira ko bataha nciza ico kurikira nuko abantu babikurikiza hanyuma ukumbikana kugashoboka burya ijambo ry'urukundo ntiriba cyane ku munwa riba mu mutima w'igitangaza wo kugira imbabazi wo kurekura wo kumva ko wihaye abandi ibyo navyo yubigize biragaragara ntibica gusa samajamba camukirere nibaza rero yuko mu ruhara rwacu twese kwiyumvira ingene umuntu wese ico yipfuza gushikako yogishikako gute biciye mu guca bugufi byogenda gute
hari umurundi w'inshabwenge umwigisha kuri kaminuza ya leta ya Massachusetts yitwa Leonce Ndikumana yaranditse igitabo mu gifaransa nibaza ko citwa Dette Odieuse la fuite des capitaux mu karere ka Afrika ni novuga ko ari nka madeni mabi ni imitahe ihunga karere ka Afrika arerekana neza ingene Afrika ahubwo yatungishije ibindi bice byose byo ku isi ariko itigeze yiraba ngo yitungishe ku bibereke ico kibazo mukibona gute ko ni kibazo gikomeye cyane
yego cyane cyo kintu ndacemera ubwenge bwinshi bwo muri Afrika cyo kimwe n'ibindi byose bihari by'ubutunzi bigenda gufasha abandi ni kuvuga ko ahanini ikibazo kivaho mbega ishaka dufise kugira ibyo bintu tubigumize iwacu biherahe ubwenge dufise twebwe muri iki gihugu cya muri ibihugu byacu bya Afrika ubwenge dufise twamatwibaza ko arunda zobikora nabashaka nti abo bantu ishaka umwe wese afise na karorero abantu 10 bavuye mu gihugu bose bafise ubwenge bose bagahunga bakaja hanze ukamengo nubuhizi ahubwo guhunga ukamengo babigira nk'ubuhizi bakanagira iminsi mikuru ko bashitse hanze kandi bazi neza ko atariho iterambere ryabo rizoba canke mu myaka izokurikirana ikibazo rero jewe aho ndagishira ingaruka handi n'ibyashaka ibyo bintu byose byarabaye muri kahise nitube twipfuza kwiga mbega mu myaka 200 iheze incabwenge ziburaya zari guhungirahe kuki zagumye mu bihugu byabo bakabikora ubaza ko bari borohewe incabwenge zari mu bihugu byo muri Aziya yo mu manuko barigenjije gute nkubera uno munsi ahugumye ngo turorohewe turafisi yo duhungira mbega yaba tutari tuhafise twogira gute nibaza rero yuko jewe ngaruka kumba yuko twese umwe wese ahubwo ni itera amacumu twese twamatuye atera abagize amareta mu gihe hobo umutima mwiza ko abagize amareta bahinduka uno munsi nanje nkaba ntabyizera cyane ko bahinduka uno munsi ngo babe abamarayika babitangaza ahubwo ni twebwe abantu dukwiye ahubwo kuca ubwenge twibaza tuti ndegeje twobigenza gute ivyo navyo ntibihera kuba nyamwigenda ko umwe wese afata aka umugambi wiwe agafata indege yiwe ngo aragiye ahubwo abantu nibaje hamwe batangure baganire bave hasi hanyuma rero igikurikira nico uko twebwe muri Afrika dukunda inyishu z'ubwo nyene umuntu yiyumvira ikintu kuwa mbere ashaka ko kuwa gatandatu aba yagishikanye agize umugambi muri umwaka yipfuza kwejo byose aba yabishitseko ibyo ntibikunda ibyiyumviro byinshi byateje imbere ibihugu tubona biteye imbere n'ibyiyumviro byamaze imyaka n'imyaka abantu bariko barabyiyumvira babihererekana abana ku bandi babiha abandi bose babisangira nayo twebwe umengo dufise umunoho wo kuronka byinshi ubwo nyene tubibuze tugaca tuja kurongera kubamaze kubihondera nibaza yuko ni twebwe nyene dukwiye kwitera amacumu ahubwo tukaraba tuti mbega twobigenza gute uno munsi aho kwagiriza abategetse Afrika uko bari bameze nabo bayisanze uko bwa burongozi budateguye twama muri duhonyora mu kirenge c'abandi nitwiyumvire byiza twokosora unasanga nabo bantu bitwa ngo barahunze babidoga uno munsi ejo bagiye mu ntwaro zikurikira baza bagira nka bya bindi nyene mbega ukibaza uti mbega ya myidogo mwagira kera ubu yahereye
none kibazo mfatiraho nyene ikibazo ni ikihe kibazo ni system kuko hari abakunda kuvuga ivyo bibazo byose byo muri Afrika ni system zimwe haba bari ku butegetsi abari muri opposition ni system ni imeze ukuntu itabaye idahindutse uhashira wese ni kwa kundi muhavuga kwikaho
mfate kwa ri system ikibazo nguma ngaruka ko ni leadership nububasha bw'uburongozi dufise mu mitima yacu igihe twebwe dukura twibaza kuri hejuru tuzoja mu gishingo ciwe tugakora kwa kundi nyene yakoze bigaruka hahandi nitureke kwidoga tureke kugira ishavu uri karigi uno munsi ari muri kaminuza uri karigi buraya abyiyumvira gira ati nje uno munsi ejo no kosoriki niyumva ko ategereza kubigirana n'abandi bari kumwe imigwi duge niko kimbega twabonye imigwi ya marebelio igwana mukanya gato yibari cumuze ubona babaye ibihumbi n'ibihumbi ngo umugwi ngo wakomeye kuki imigwi y'ubwenge imigwi y'ugucishanya ubwenge usanga umenga umuntu aninyamwigenda ko atagwiza abantu ruhande yiwe nico kibazo nitugwize leadership hanyuma abantu bazikurikire
hanyuma bumve ko ejo tudashobora gukora nk'iby'abandi bakoze naho bihagaze system uko ziri zizogumuko igihe cyose abantu muki mudahindutse azohonyora hahandi uno munsi system tactique d'office yabaye konsu presque kuri bagaza n'ubu niko imeze uje gutwara wese abamenyeshagira kwa kundi nyina hindura ubutuzina n'ibindi mugabo amagereza ibintu byose bimeze kwa kundi nyina byari bimeze hahinduka abantu mugabo ibintu byose agumiza kujya nyene kubera wa mutima wo gutangura bishasha wo kwiyumvira ibindi bintu bihanitse uragoye umuntu rero hakwaje ku bimugora yiyumvira asimbira mu kabara kanywa rimwe agakora iby'abandi bakoze rimwe mpora mvuga nti ni photocopieuse tuguma dukoporora iby'abandi bagize tukibaza gusa yuko hahindutse abantu byahindutse nti icyo ni kibazo rero gikomeye cy'uburongozi nguma ni leadership igihe kuva muhiri wacu umwana avutse tumwigisha kuramukanya n'amaboko yose tumwigisha ingena abaho mugabo ntitwitwararike kumenya ejo icyo ari karagira cyiza cyanke kibi ngo tumubwire iki n'ikibi agize kibi ukamukingirira ikibaba ushaka kwazo biki ejo ni yakura
ihuriro ryanyu
baje gutuka bigisha ngo bahanye abana babo uwo mwana ushaka ngo azove mu iki ejo
ihuriro ryanyu muvuma orange ryoba ryumvirwa nabo riraba abo ryerekeye ni nkabande ryoba ryumvirwa
abarundi uno munsi turi miliyoni 12 twebwe turamaze imyaka ishika 10 turiko turaganirira abantu twagize amahigwe hariho imihora yo kubivugira ko nka radio hariho za Facebook n'ibindi tugerageza kuvuga no vuga yuko dufisa amahigwe yo nibajije nk'umuntu nka gwagasore ko atarafise telefone atarafise radio nibajije ko nka ndadeje byose atarabifise mugaka kabera ashoboye kumpisha abarundi icipuzo ciwe ngira nti turafise amahigwe abantu rero tubibwira n'uwo muntu wese afise umutima yabo ufise imyaka 10 yabo ufise imyaka 18 yipfuza ko iki gihugu atazova ku inosi agisiga uko kimeze uwo muntu wese turamukene kugira ngo tuyage dushitse umutima hamwe hameje iki gihugu tukiramurira abantu bashobora kukirongora mu mutima mwiza atakirongora mu migambwe gusa canke mu mashyirahamwe bari mu mugaba kirongorera umutima mwiza wo kumva ko umuntu hari umuntu akwiteka
muri make mu kurangiza ni biki bisamaza cyane abantu bibabuza kwiyumvira
ego cyane twebwe dufatire nko mu mwaka uheze hari ibihuha kandi abantu babikwiza cyane kandi batabona ko bizanye inyungu ibihuha bigigwa n'abantu usanga bari mu bubasha budasanzwe ni ukuvuga nk'umuntu watwashanye mwifuza gutwara ukabona nk'ijambo rije ngo sepe irikamara nk'amezi abiri abantu bari kubarimbira ko kwiyumvira ejo mu mwaka uzi ikizokogwa ukabona nko kumwa imishatsi y'abana bigafata amezi abiri bivugwa mu maradiyo abantu batibaza mbega mu myaka ibiri tuzaba turi mu biki aho wumva ibiganiro biri arusha ukabona abantu bashusha imitwe mu kanya gatoyi ngo bibaza ibyo bintu aho kwibaza icyo bazaba mu myaka itatu n'itanu nizo twe twibaza ko bisamaza abantu kuzana amakuru ataca amaze muri uwo mwanya uribagirwa ibizoba mu myaka ibiri ukaja mu bihuha kandi ukabigira inkana ugasanga uri kubanguza abanyagihugu ngo bibagirwe bayoberwe ibyo bakubaza kugira ngo baje gusa mu kuvuga ibihuha ibyo rero birasamaza abantu
niki
twe duhamagara abantu guca bugufi twiyumviriye turi kuzara mu myaka ibiri tuzoba tugeze tuzoba turi ko dukora iki nico dushaka ko abantu biyumvira tuje hamwe tureke gusamazwa n'ibidakenewe twiyumviriye turi ko tugaca
muri make cyane nakahe n'ubuhe butumwa bwa nyuma washikiriza muri make
ubutumwa noshikiriza ni nkuko nahereye ko nsubiye kwipfuriza abarundi umwaka mwiza ngira nti nimureke kugira ishavu nimureke guhangana ku bibazo bitandukanye duto dutusanga umengo tuza gutuma abantu bababara nibarabe hejuru amaso nibayarabishe hejuru barari ibintu byo bagirira akamaro hanyuma nibunga ubucuti bamwe bose n'abandi iruhande yaho bari bunga ubucuti ejo buzobatuma bashobora gutorera imishingorane zabo
murakoze yari umutumire wacu Francis Rohero avugira mu ihuriro ry'ivyumviro muvuma orange ihuriro rero ry'ivyumviro ryifuza guha umurundi impamvu yo gutora aravye ivyakeneye mu butunzi n'imibereho dushimiye rero mwese mwaduteze amatwi muri iki kiganiro muri sanga n'abaduteye akamo bagashikiriza ivyumviro bakabaza n'ibibazo tusubiye rero kubifuriza ibihe byiza kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika.